amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi ari inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi yiyamiriza yivuye inyuma makuru y'akanama k'ubumwe bwa Afrika muri dossier y'uwahoze ayoboye Burundi Melchior Ndadaye itangazo ryashizwe habona n'uburongoye iyo nama ejo rirashigikiye ko abagirizwa n'icyaha cyo kumugandagura bo kubitwa intahe mu gahanga n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi kuvyerekeye igandago
uwo ni Guillaume Ruzonviyo ariko asoma itangazo ry'inama nkuru y'igihugu
ijejwe umwe bw'abarundi no kunywanisha
iryo tangazo rije rikurikira ayandi amaze gusohorwa n'inzego zitandukanye n'icyo gushigikira ubutungane bw'Uburundi buriko bukora ku rubanza rw'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze atwara Burundi Ambassadeur Ruzovio akiyamiriza ariko abanyamahanga bashaka kwivanga muri iyo dosiye
umurundi wese akunda amahoro ubutungane n'ukuri ategerezwa kumenya ko igandagurwa yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mu bo bakorana n'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya wari wo wose mu buzima bw'igihugu kandi nigikogwa cerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane aho atamuntu numwe ava hanze y'igihugu yogira ico ahinduye aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije byongeye kubandanya ubwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi
inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha isanga ubutungane bw'igihugu gukora akazi kabwo umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi ugakora akazi kawo ni mu gihe hari bamwe mu banwikiwe imitahe bamaze gushikiriza ko batazitaba ubutungane ariko bazitaba umugwi severe nayo kubona hari n'abashikiriza ko dosiye Ndadaye ishobora gutera umudugararo mu gihugu Guillaume Ruzovio yabwijwe rya Amerika kwabo arabashaka gusamaza abarundi
yesu umutahe wiwe uraguhungabanya wewe umurundi ahungabanywa n'uwo mutahe ahunga abanywa kubera ikinukuri ubwo niyumva ko ari gukwegera ko simwe tubavuga tuti abantu bagomba gukwegera ko bagomba gufata inkinzo y'ubwoko bavamwo ngo bavuge ngo ubwoko buhungabanye kandi igihe ibyo bintu by'igandagwa rya Melchior Ndadaye byaba abo muri ubwo bwoko nyine aribo batanguye guhona ubwo niyumva ko kwitwaza ibyo bintu ugafata iyo nkinzo ngo y'ubwoko ari gukwegera ko ibintu bidakwiye gukwegerwa no bamenyesha yuko twebwe abarundi twese uko tumeze tutari ye guhungabana mu mitima yacu
mu gihe benshi bibaza igituma inzego z'igihugu ziguma zishikiriza amatangazo ku rubanza rw'uwo yahoze arongoye Burundi ntibisigura ko ari dosiye iteye ubwoba Alice Nzomukunda icegera c'urongoye iyo nama y'igihugu ijejwe umwe bw'abarundi no kunywanisha yabwijwe rya Amerika kwa ayo matangazo afise intumbero yo kubwira abarundi ukuntu bo kwifata
abantu benshi ngabahora bahamagarwa bahabwe imitahe Mugasimura mbona yuko bica bihagurutsa abantu mugabo bene guhamagagwa nibo bace bagomba kubigira birebire bace bashaka guhenda abarundi n'amakungu ngo ziranyazwe kuko urinzi ubona umuntu w'umunyacubahiro atwara ubumwe bwa Afrika asohora itangaza avuga ati nimusubire gukora kuri iyo dosiye murumva yuko avuze ati abarundi nimuhagarike gukora ubutungane bw'u Burundi hagarika gukora kubera iki atoye iyo kubera ko bamubwiye bati ni dosiye yari yaraheze barayivyuye imbwa iyamenya yuko ari dosiye yari isanzweho iriko irabandanya ndabizi neza ko atari kubakwa kwandika bya bintu yanditse ntatuko tuvuga kugira ngo n'abatari babizi babimenye ko atari dosiye yari yarugawe yaraheze ni dosiye ibandanya nkuko n'izindi dosiye nkuko nawe ufite dosiye muri gasambura manza cyangwa ahandi igashobora guteba gufata umwanya muremure kugira ngo ivyuke ibandanye ico gihe rero mu musini urabandanyirije
inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha igasaba ko abo bose bateguye bagashira mu ngiro igandagurwa rya Melchior Ndadaye n'abafasha biwe bo kwishura akabi bakoze inasaba kandi ko n'abakoze ubwicanyi bwakurikiye bo kubitwa intahe mu gahanga iyo nama inamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira umwe bw'abarundi bugume buhangamye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.